y'indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe nchuti bagenzi mwe kumura kuri kiganiro vya radio y'indundi culture no mwanya wa makuru mu kirundi amakuru yo kuri umugoro wo kuwa kabiri itariki ya 13 kwezi kwa nzere 2026 agizwe n'izingingo nkuru zikurikira bamwe mu bakenguza amateka mu Burundi batoye impungenge n'ukuntu leta y'u Burundi dakurikiranira neza uko abarundi bagiye gukorera mu bindi bihugu cyane cyane iby'abarabu bafashwe ibyo bakaba bishikirije umushikiranganyi mu byajejwe arimo imigenderanire mu gihe yari umutumire mu nama nkenguza amateka ku mugwa mukura politiki Gitega kuri uyu wa kabiri nayo bamwe mu banyagihugu bakorera imirimo itandukanye ku isoko ya Musaga ni muri zone Musaga commune mugera intara ya Bujumbura barashima ko baronkejwe amazi meza ariko abanyamusaga banegura naho biruko ko batayarunze kwa imisi yose aho bashobora kumara imisi ibiri batabonye n'imajya amazi mu mabombo yabo ndandaza kubakorera ku isoko ya Ruziba ni muri iyo komine nyene niyo ntara nyene bo basaba ku inzira zica muri iyo soko zari zikwiye gusanurwa ariko abo banyaruziba bashima ko ari bibanza bibiri byari byaraguruwe n'imvura haraheze umwaka ubu vyasanuwe ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi rimenyesha ko ikibuga c'umupira w'amaguru citi w'intwari ko kigiye kugurugwa ku mugaragaro igenekezo rya 31/0 uyu mwaka ivyo bikaba byashikijwe n'urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Alexandre Muyenge mu kiganiro cy'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere mumenyere ku munsi wa kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu uyu munsi tubabwira hungabana n'ivyo ko kugira ngo umuntu asinzire itiro ry'akanovera Kofi Olivier Bentware mwabwiye ibyuma ndiyo done niyo yanzigamenye ngende yabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mu kwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe mwemeje kuvyumva mu ngingo nkuru ko bamwe mu bakenguza amateka bo Burundi batoye impungenge n'ukuntu leta y'u Burundi idakurikirana neza uko abarundi bagiye gukorera mu bindi bihugu cyane cyane iby'abarabu bafashwe mu gihe umushikiranganje aje by'imigenderano yari umutumire kuri uyu wa kabiri mu nama nkenguza amateka ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abo bakenguza amateka bidoze ko hari n'abarundi bapfirayo bishwe ntibanafubanwe iteka bagasaba leta kugiranira amasezerano yo guhana abakozi n'ibihugu bifite imico isa n'iy'u Burundi umushikiranganje Edouard Bizimana akaba yasiguye ko leta ikurikirana aba bagiye mu buryo buzwi akaba yongeye ko hategekanywa n'amasezerano n'ibindi bihugu vya Afrika udironkeje imana
ugufatwa nabi kwa barundi baje gukorera hanze y'igihugu cyane cyane mu bihugu vya barabu umwe mu mwitwarare ko bakenguza amateka mu Burundi nka Ferdinand Ayisavye adatahura ukuntu umurundi ashobora kwicirwa mu gihugu yarimwe nk'umukozi ariko leta ntibikurikirane
hariho umuntu yapfuye benga ntiheze muri Qatar abuzinge baciye bihutira byo kumufubana iteka none byaciye biherera ngaho nyene nta kindi cyakurikiye uba yarakoze ibyo bintu nta cyane bijaniranya n'abakozi bafatwa nabi babigeye ubwo babagiye mwajya amakonvensiyo bagiranira n'ibyo bihugu uruhara rw'amambasade n'uruhe gukurikirana abo bantu bagiye gukorera mu byo bihugu
ikibazo nk'ica gisangiye na Gervain Ndirakobo carongoye inama nkenguza amateka ya Burundi we yibaza uburyo wafiriye mu bihugu by'abarabu yahambwemo kubera imico itandukanye n'iyo Burundi
batanze uburenganzira bwo kumufubana iteka hari mbega hari yabafuba gute reka ngarukiraho nyine bafuba gute ubwo ntibaturira none nimbe baturira naya mico yacu n'imigenzo hoho ntimwumva ko ari ngorane
uwarongoye inama nkenguza amateka ya Burundi abona ko Burundi bwoza burarungika abakozi mu bihugu bisa n'ibifitanye imico isa n'iyabwo
hariho ibihugu usanga byo vyumenga dusangiye imico n'ibiza Gabo za Guinea Equatorial kubera iki tudashira ingufu nyinshi kuri ibihugu tuba tuzi yuko imico yabifisaga heyi heyi n'imico y'iwacu kugira abo bantu bacu benshi tubarungike hariya gusumba aho tubarungika wadusanga imico itandukanye cyane
kuri ibyo bibazo umushikiranganje mu byajejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana yeshura kugiye muri ibyo bihugu adaciye ku mashirahamwe afitaniye amasezerano na leta bigorana gukurikirana ikibazo ciwe kubijanye n'imico itandukanye umushikiranganje Edouard Bizimana avuga ko Burundi butegekanya kugirana amasezerano n'ibihugu bindi bya Afrika mu bijanye no guhanahana abakozi
natwe twavyifuza kuko benshi abarundi n'abato bavuga igifaransa aragaheya heya bukebuke kandi abona ari kumwe n'umuntu basa ngira ngo birasa ni ça pèse un peu umuntu akumva ko atari totalement étranger aha naho nyene tumatubaza muri Gabon no muri Guinea Equatorial
amashyirahamwe afitaniye amasezerano na leta y'u Burundi Mugwana anabakoze hagati y'ibihugu leta yemera ko akora afise uruhusha akaba harugwa kuyaba aba 60 akorera mu Burundi.
Udironkeje Imana bamwe mu banyagihugu bakoreye imirimo itandukanye mu isoko ya Musaga ni muri zone Musaga komine Mugere ntara ya Bujumbura barashima ko baronkejwe amazi meza bemeza ko bahora bikora kuyava mu binogo ariko banegura naho biruko ko batayaronka imisi yose aho bashobora kumara imisi ibiri batayabonye ni majya amazi mu mabombo yabo ibituma ayo bavumye acahera n'ingoga ivyo bi atuma batoroherwa mu gukora isuku basaba ishiramwe ritanga amazi Regidezo ko ryo baronsa amazi imisi yose kugira ngo bahangane n'indwara ziturutse ku isuku rike mu byobozi bwa zone Musaga bavuga ko ico kibazo bagishikiriza ishiramwe Regidezo mu kurindira inyishura irama busaba abo badandaza gusabikanya aya wabonetse Kristalize Harerimana yakubitiye ngaha kuri iyo soko ya Musaga
abakora ibikorwa bitandukanye muri iyo soko cyane cyane abakora akazi ko guteka mu buriro butandukanye bwaho twaciye barashima kubo baronkejwa amazi meza ramwe Regidezo mu gihe bahora bakoresha ayava mu binogo
araza mugabo aza rimwe rimwe barayugara bakongera bakayuguru
bayugara mugaba hari
ntibayugarira urabona nk'ubu barafata amwe bakayashira muri ya yindi karitsi ubonde naho bagaha nkubejo n'umunsi ntamaze dufise nkubizoshya dusubire kuyaronka nk'ejo cyangwa kumugoroba
ariko haraza yo mwibombara dufasha turayakoresha tukayogesha ibintu
abo banyagihugu ariko naho bashima ko baronkejwe amazi banegura ko batayaronswa imisi yose hashobora guhera ikiringo c'imisi ibiri atani majya amazi babonye mu mabombo nk'uko babitwiganiye
hafi n'amazi twaronka kubera azagaki aya amazi ya Regidezo azagaki oya nk'umuntu washaka kuyarungika nka kabiri
uyu amazi azana nabi na nabi nyene gusa araza rimwe rimwe ahandi ugasanga yakamye tukagenda kuyarondera tukayagura
kubera rero uko kutayaronswa imisi yose ibikogwa birahungabana nk'abafise amazu y'uburiro restaurant hamwe n'ibikogwa by'isuku ariho bafatira mu gusaba Regidezo ko boyaronswa imisi yose kugira boroherwe
irombo turagira ko ariko tugaje amazi apa mapoma simeza cyane ku bantu ku muntu ariko arayihereza
Regidezo ikintu iryo dufasha no kwicaho nyene kuduha amazi basi bagafabaza barayaduha amasaha gusaba kayaduha misi yose bakagira nk'amasaba yaronika mu mpango hose agashikayo bakayaronka amazi bakitwararika nyene basi nubwo atokwirwayo umunsi wose mugabo akagira amasaha nyambara amasaha atatu canka ne ku munsi nyene bakayaduha bakavumba bose kubera amazi amazi amasaha atatu mu ibombo umuntu yoba yavomye amazi umuntu ashobora gukoresha umunsi wose
mukuru wa zone Musaga Manyusi niyo kindi aremeza ayo makuru avuga ko ico kibazo muri Regidezo bakizi ariko ahamagara barongoye mu kurindira ko cotoregwa inyishu babonye amazi aje mu mabombo ko bovoma menshi ariko kandi asaba ko imbere yo gukoresha ayo bakuye mu binogo bobanza kuyateka amazi bikora ko yataya Regidezo baronse akaba ayo bavoma muri quartier Kamesa canke ayo mu binogo ibido imwe bakayigura amafaranga ari hagati y'amajana 2 n'igihumbi mu mafaranga y'amarundi
mugenzi wacu nawe Jota iratuzi yakubitiye na ku isoko ya Ruziba aho badandaza kubakorera muri iyo soko muri iyo komine nyene niyo ntara nyene bo basaba kwinzira zica muri iyo soko zari zikwiye gusakagwa ivyo bisabwa na cece cyane n'abadandaza bacururiza ahantu hakunda gutegwa n'amazi ahandi naho ibidandazwa byabo bikakigwa n'izuba badandariza muri iyo soko ya Ruziba nubwo biruko barashima ko ari bibanza bibiri byari byaraguruwe n'imvura haraheze umwaka ubu byasanuwe
Abadandaza bose twavuganye begereye inzira ntonto zica muri iyo soko ya Ruziba bavuga ko imvura iguye bategwa n'amazi nk'uwo mu kibanda kidandarizwamwo indagara ibiharage n'ibindi.
Matiyo bwa no mu rugo ukunise ayi sisteme dikora nabo kuko ngatereka. Icyo gihe ne ndabwa ngo dusabe aha hantu. Bahwanye bijya baditse soko saka nyose. Ndira ngo imvura iguye tudahanga ikatwirwa nahirwa nk'uruherezo uruguye rukubica mu bintu. Izuba naryo ryakana nk'uko tudandaza zima ariko atari byiza ko bikutana n'imishwarara dusanuka rero byakozwe n'izuba
nubwo biruko barashima ko haheze nk'amezi ane ibibanda bibiri nk'ivyo bisanuwe kuko hari haheze nk'umwaka biguruwe n'imvura
haragurutse acaraheno hahenukiye ku ruhande urumva byarajyana ubu n'amahoro pe
kubijanye no gusakara iyo soko kubategwa n'amazi abadandaza bashikiriza ko urongoye iyo soko yamenyesheje ko ataburenganzira afise bwo gutanga uruhusha ngo bisakarire
ko kwabwajijwe n'uwo dusaba tukigurira ibati uyu yari yemeye naje uyu mupapa nawe ngo tugura bafatanye amabati akabije n'uwo tugira n'uwo tutambwa uburyo tukatwe na busana ubikora kubera turahanga ikimvura ifunga aho se dusanga ari mutengeri cy'amazi
Haraheze nk'amezi indwi abadandaza impuzu bisakariye inyuma y'uruhusha bari bahawe n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura umwe akaba yariha hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi ijana na mirongo itanu. Ivyo bikaba vyarakozwe nyene no mu isoko ya Kanyosha aha abadandaza aribo bisakariye.
Radio Indundi Culture.
Hadyo ndundi kuyutira makuru ya chandanya kwisa 12 n'iminota 26 mu gisata c'inkino isha mu gy'umupira w'amaguru mu Burundi rimenyesha ku kibuga c'umupira w'amaguru citiwe intware kigiye kugurugwa ku mugaragaro kw'ingenekezo rya 31 nzero uyu mwaka mu kigano n'abamesha makuru co kuri uyu wa mbere urongo ryo shira mu Alexandre Muyenge yasiguye ko akiri ibikoresho byatumwe ko kugira ngo baheraheze ibikogwa bisigaye waramutswe iryo shira hamwe avuga ico kibuga kizoba cemewe ku rwego mpunza makungu kurikira Alexandre Muyenge akaba ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi
tuzoshiraho bijya bita tarta nibyo tuzosasaho bijya bisanzwe bikora piste kuko tuvyise ngo ni piste tuzoshiraho tuba tubeshe kuko ntigikwije les dimensions yuko twovuga ngo ni piste d'athlétisme cyangwa na makuruware d'athlétisme tuzoshiraho tuzohasukura gusa kugira ngo kijya gisanzwe gikora nyene piste d'athlétisme cyangwa kuruware kijeho nico n'ubu ibikoresho vyaho biri mu nzira kuko twasanze lo produit en soi iringa mugayi machine twasanze izobikora ariyo yatevye gushika kuko igugwa ma 25 mil dollars ni nka kujya kwikaburimbi dufate imachine isuka ikaburimbi nayo yitegura bijya rero bimeze nk'utumuse nayo igugwa 25 rero hariho uwayitumye ko ubu ngira ngo nko mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri izoba yashitse kugira ngo iyo tarta bashobore kuyisasa tutotu icya ecranje ya nacyo ni kuri kirakogwa ngira ngo naho wosohoka ukaja kuraba hariya bazoyishinga uza gusanga abafundi bari ku kazi kuburyo ibikogwa bizobandanya nacyo gituma nko kubabwira inauguration ya stade izoba le 31 zuko hariho ibikogwa biri kubirakogwa kugira ngo inauguration izibe ibikogwa hariho ibimaze gukogwa.
Alexandre Muyenge akaba arongoye ishyiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Leta y'u Burundi ivuga ko ishyirwa mu ngiro y'ingingo y'ukuduza impamba ihabwa abakukuruke ibwirizwa kwitonderwa. Ibyo byafundikiwe mu nama shikiranganje yakoranye mu ndwi turangije. Munyamabanga mukuru wa leta yamenyeje ko mu vyigwa vyakozwe byerekana ko ivyo bitoshoboka ubunyene kuko ibwirizwa ribigenga ribwirizwa guhinyanyurwa. Jerome Niyonzima yemeza ko ingene bizokogwa bizotomogwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Kurikira Jerome Niyonzima.
Arizwe intego y'ibwirizwa risubiramo ingingo zimwe zimwe zibwirizwa nimero imwe agakono ubusa icenda ryo kuwa 14 Ntwarante 2022 risubiramo ingingo zimwe zimwe zibwirizwa nimero imwe agakono 12 ryo kuwa 12 Rusama 2020 rikingira abakozi mu Burundi. Iyo yashikirijwe n'umushikiranganji w'akazi abakozi ba leta no gutekaniriza kazoza. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kuduza impamba ihabwa umukukuruke kugira ngo iyo mpamba ingane n'umushahara yaronka imbere yo gukukuruka. Ivyigwa vyakoze vyarerekanye ko ivyo bitoshoboka ubunyene ariko ko vyoza birakogwa buke buke kugira ngo impera n'imperuka umukukuruke azoshobore gushikira impamba ingana n'umushahara yatashe agezeko. Ivyo rero bisaba ko ibwirizwa rihari ribanza gusubirwamwo mu ngingo zimwe zimwe. Ido ni ido jingene bizokogwa bikazotomogwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Nama shikiranganji imaze kwiheza iyo nteguro yarayemeje. Mu byo yasavye hakaba harimwo kuraba amategeko ashinga urugero rw'amafaranga afatirwa ko mu gutekaniriza kazoza kosubirwamwo kugira ngo ubwo rugero ruduzwe maze iryo hangiro rya leta rishipeko n'ingoga.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Mwamaze kuvyumva bunaho n'umwanya w'inkuru y'amagara y'abantu. Inkuru tubashikiza imisi yose ya kabiri. Uyu munsi tubabwira ibituma itiro rihungabana n'ivyo kogira ngo umuntu asinzire itiro ry'akanovera. Muganga Nesitori Nsengi yumva yanonosoye kuvura indwara z'imitsi akagira n'ubushakashatsi ku itiro asigura ko inzoga ikawa hamwe n'umuco mwinshi biri mu bituma itiro rihungabana. Inkuru y'amagara y'abantu tukaba twayiteguye na mugenzi wacu Alice Ndayizeye.
Itiro ni kimwe mu bifasha gutunganya neza umubiri harimo no mu gukinga indwara zimwe zimwe.
Muganga Nestor Nsengiyumva asigura ko mu vyatuma abantu bagira amagara meza muri kahise gihe izuba rimaze kurenga batasubira kuja ku mucukaze ivyatuma bagira amagara meza
hajya 12 zigeze banta gituba ritibiye 12 ni minota canke zangapi hajya mu isano twasubira kuja ku muco umuco uba kindi gisiguri gituma kera bari bafite amagara meza bwije bwababwije bateranye batemeranye gukweze mu guno munsi bwije ahubwo ku murango niho tugira turonka umuco muke usanga mwituri mu mazu mu biro canke na hehe hama mwijoro naho twaraja ku muco nange no bira yuko hajya mu isanzwe ha izuba ritibye ntitwabwizwa gusubira kuja ku muco nibyo byategeza guca bidutegurira itiro
muganga senge yumva ha aradusigurira ibintu bihunga banyitiro
ugiye kujyama urimo inzoga naho yoba macupa abiri yonyine itiro ryawe uzakugira itiro rimeze nabi urashobora kubona umenga umeze nk'usinziriye mu gavyukuri hariho nabandi nta batanasinziye inzoga iri mu bintu primarize guhungabanya itiro abantu banwa ikawa ikawa nanje ndanayikunda mugana kira ndobwire yuko ikawa nukwimwa mu gitondo kubera unyo ikawa naho ba dufate ukayinwa nka saa 8 uwinyoye saa 8 inusu yo kawa winjije mu mubiri gushika nka saa 2 saa 4 zo mu ijoro irashaka kuba ikikuri mu mubiri
iruhande y'inzoga n'ikawa avuga ko umucuva ku bikoresho tuguma ko mu ijoro uri mu bihungabanya itiro
ngibi bintu nyamukoro bituma abantu tugira itiro ribi canke tubura itiro hajya tugiye kujyama kimwe mu bituma rero ushaka kugenda kujyama ukaguma ugaragurika ni kubera ko wamaze umwanya uri mu muco urasira mu jisho ubu muco wa telefone ibitara rimanitse hejuru ubu muco wa televiziyo ubu muco w'ibindi bintu by'ubu buhinga dukoresha birirukana kintu bita melatonine kitwinjiza mu itiro melatonine n'akantu kabwira kaza kakongorera ubwonko n'ibindi bihimba ati twageze mu ijoro ni mudiame kaza iyo haje umwijima niho kahingurwa mu kisesa mu mubiri
igihe agasanzwe kagabisha ubwonko ko hageze kuryama katabonetse bituma umuntu adashobora gusinzira neza
iyo rero umuntu ari ku muco iyo melatonine ntiza itaje rero bica bisigura ngo usanzwe uri predispose no kuvuga ngo uri mu bantu babangamiwe ko abantu ntukoze kumwe mu mubiri wacu birashobora guca biheraho nyene kugira itiro ribi
uwo muganga rero aravunira akagoha abantu kugira bashobora gutegura itiro ryiza
kugira ngo umuntu agire itiro rimeze neza umuntu arabitegura ni kintu umuntu yategeza gutegura itiro rimeze neza ni ya masaha kuyiye hanyuma agaheza rero akajyamira ku masaha ya yandi nyene tubita regularite hari ikintu bita bahinga bavuze ngo quantite uvuga ngo itiro rikwiye hanyuma kalite karite wa yumse hani nka karero kintu kihungabanya karero uryamye uri modoze inzoga hamwe ni to bita rero timing wabwiza kumva ni ihe saha umubiri wawe uguhamagarira kuja kuryama iyo saha ugaheza kugenda kuryama utayirenze ko
kugira umuntu asinzire neza yategerezwa n'imiburiburi kwirinda ibintu bikangura ubwonko cyane n'imiburiburi amasaha 2 imbere yo kuja kuryama umuntu ategerezwa kuryama n'imiburiburi amasaha ari hagati y'indwi n'icenda ku munsi kandi mu ijoro
Alice Ndayizeye urakenuye kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu bari baduteguriye n'uri kuri iyo nkuru nyine turangije ko amakuru yacu ku isaha 12 minota 34 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire kofi Olivier Rubentwari yamfaje mu gabwe ivyuma cyo done niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kwana mugira umugoro mwiza aho muherereye murakoze